izo biharuza tuzohabona binitohoza kikoci gihugu witsebu cyakoze mu byerekeye uko ingo n'imijyango ibayeho mu Burundi izafatiwe kandi nini ibintu nkora mutima muntategezwa kuronka mu buzima bwa misi yose kandi byibanze service de base mu Gifaransa mu gihugu mu Burundi bufite abanyagihugu benshi batunzwe n'uburinyi n'ubworozi ikigo witsebu cyahagaze cyane cyane ku bijanye n'uburinyi n'ubworozi ugufungura kwivuza ukuronka akazi ukuronka abana ku ishure uburaro bwiza ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma kugurana na kubitsanya hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana mahera cyane cyane biciye muri za telefone. Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru wa ICEBU yemeza ko umucegeranyo bafise ingo zirenga 40% z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka icyo bafungura. Aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku mugoroba kuri uyu wa kane nyuma y'ugushira abona icyo cegeranyo.
Dufatiye ku ngo ingo izinga n'ibitigiri 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo fasha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye.
Ndayishimiye atwaye ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana bahera amashuri mu gihugu kuva kuri ubwo bukene.
Abana baraja ku ishuri hanyuma hari abana baheba ishuri ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bari ko bavuga ati twebwe abana bangana ibihumbi bingana uku baraheje ishuri bakavuga ati boba baheje kubera iki bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene bagaheba kubera n'ibyo byuko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke icyo bafungura aricyo gituma mubona ko na leta iri kuyagira imigambi ukuzira kugaburira abana ku ishuri ni kugira ngo abo bose baza baraheba ishuri cyo gitigiri gitere kigabanuka.
Mugabo hagereranije n'amatohoza akozwe mu mwaka wa 2013 asanga harabaye akarusho atanga ibitigiri byerekana ibyashikirizwa.
Dusanga twaragwanije ubukene turabiye kubwakera kuko twari ku bitigiri 64 n'ibice 6 ku ijana bica byerekana novuga ishusho y'iki gisata zimeze gute aho ko guti rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza cyane nimba rimeze neza byisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza.
Umuyobozi mukuru w'ikigo ICEBU avuga ko ibyigwa nk'ibyo ari ingirakamaro bose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitigiri byatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushyirwamo ingufu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.